Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Mwiriwe nchuti bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe kaze makuru yo kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya kane ntwara nte mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ariko abateguriye tuyahera kuri izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abasirikare b'u Burundi bari ku mudugugu biteguye kuja kugaruka amahoro bariko barajuragirwa kubera batazi neza igihugu bazojanwa hagati ya Somalia na Congo, basaba ko bojanwa mu gihugu bategetswe kuja kugarukanamo amahoro. Imyidogo ni yose mu banyagihugu bo mu ntara ya Kayanza kubera ubuzima buzimvye bwibonekeza muri iyo ntara. Abanyagihugu bidoga bavuga ko n'ibijungu vyahora bigurwa amahera make ubu vyadugijwe ibiciro inshuro zibiri, basaba leta kubafasha ibiciro bikubahirizwa. Muri aya makuru kandi nk'uko mubimenyereye ku minsi yose ya gatandatu mukurikira ikiganiro ku isoko, uno munsi dushimikira ku ngingo umukuru w'igihugu avuga ko ategekanya gufata mu ntumbero y'ukuzamura ubutunzi bw'u Burundi. Kaze mwese,
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasubiye kubaramutsa. Abasirikare b'u Burundi bagiye mu nteko z'akarere ka Afrika Buseruko mu ntara ya Kivu yo mu buraruko mu gihugu cya Congo. Abambere bagiye kuri uyu wa gatandatu, bamwe mu bakiri ku mudugugu bibonye ku ntonde z'amabatayo ya 71 bavuga ko bariko barajuragizwa mu gihe bazi ko bazoja kugarukana amahoro muri Somalia. Bonfils Niyongere.
Abasirikare ba mbere b'u Burundi bafashe inzira ibajana mu gisagara cya Goma mu gihugu cya Repubulika Iharanira Rusange ya Congo mu nteko zemejwe n'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Amakuru atangwa n'abasirikare akavuga ko bagiye bashika 50 bakaba bagiye baherekeje ibikoresho harimo ibifungurwa n'ibindi bya nkenerwa abasirikare bakenera iyo bariko bakorera ahantu badasanzwe bamenyereye. Bamwe mu basirikare barindiye kurungikwa mu gihugu cya Congo bakaba bari mu mayira abiri kuko basanze bari no ku ntonde z'abasirikare batumwe ko ngo bazoje muri batayo ya 71 ya Timis mu gihugu cya Somalia. Mu kiganiro bitakoze rimurare bakoreshejwe n'urongo igisata c'inteko zigwanira hasi mu birokuru vya gisirikare Commandant de la Force Terrestre mu Gifaransa, General Ndwayo batazira kindekere urongoye abasirikare yari yabwiye ko ico kibazo batokibaza akibabariza, ariko inama ngo yari inzihera kitabajijwe bakabona ko nyabuna gwaru yeri n'ubwenge yabahenze, bagasaba umukuru w'ibirukuru bya gisirikare kwiyubahiriza. Abandi basirikare b'u Burundi bazojanwa mu gihugu cya Congo mu nteko za Afrika y'ubuseruko bitegekanijwe ko bazogenda kandi kuri uyu w'Imana. Abazogenda uyu munsi bakabaja kurara mu ikambi ya Cibitoke ariyo ijana na 12. Igisirikare cy'u Burundi akaba ataco kiramenyesha kuri abo basirikare bamaze kurungikwa mu gihugu cya Congo.
Arakoze Bonfils Niyongere. Tubandanya yavugwa mu bijanye n'umutekano muke ubusuma muri quartier Gitaramuka zone Musaga mu gisagara cya Bujumbura bumaze iminsi bwimonokoje. Ibyo ngo bikaba biterwa n'uko abapolisi imbere n'abasirikare batagikizura mu ijoro, abasuma ngo bakaba bategera abantu mu ijoro bagatera no mu mazu. Kurikira uyu nyagihugu wo muri iyo quartier Gitaramuka.
Ubusuma bwatose muri zone Musaga. Zone Musaga barizi akahekeye mu minsi yahera. Ni ukuri ubu turibaza tuti none turafise abajeje umutekano bakorera cane. Turafise murabona zone Musaga irimo amakambi ikabamo n'abapolisi. Abo bose n'abantu baho bagira ikintu bita patrouille bakaduga hariya maja mu kamesa bagaca kuri iri kaburimbo riduga bagira patrouille mu masaha ya saa tanu y'ijoro minwe mu bwambo ntegereze kubona ariko Rero umwisone musaga mutuma gitaramuka wowo asuma bwana niranye kuko umuntu nakirengana mu ijoro ubwo urarengana mu ijoro ushaka telefone kawe abasuma sinde kare para bajene nimba tari bamwe tuma ndi kare mbanira kwe bashaka singira umuntu bakamufata bakamutwa kubera tuba turaza kugikurizwa ku kizone nashaka dukiri baba ukiriza kubira ese ziko dufise chef de poste fara zere musaga ndicho batwabire nene batashoye kuraba bana gihugu batwara ngo baba he umutekano umuntu agiye gutembera nimba avuye gusoma nimba avuye mu rubanza mwaza mamanza bariho atashe mu ijoro nawe n'abasoma bamwambure utwiwe none mumba bari bari ko badufashiki mutwarize n'umuhulela n'abajeje igisirikare igituma amakambi yegere ngaha kumusaga batatatanga ndashobora kuva mu makambi ngo bagire patire nk'uko bari basanzwe babigira nako ituma hageze ibintu biba butanguye amazu birara mu mazome na mazatwara ibintu batutse mu nzu n'ubuvise televiziyo afite antene yo hanze acanyegeza mu nzu kandi abona afashe televiziyo n'abandi bashobora kumurara ku mugono
abajejwe intwaro bo bazamirira kure urongoye kafye gitaramuka bita amuri radio inzamba imubajije ku butumwa bugufi kuri WhatsApp yatugiye ko ari ububeshi tubandanye amakuru mu ntara ya Kayanza itoni mwe n'igice y'ubutare bwo mu bwoko bwa Wolfram bivugwa ko bwagire bushogwe mu mahanga mu kinyegero bwaraye bufatiwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu ku musozi Randa muri komine Kabarore n'intara ya Kayanza bukaba bwari mu mifuko 30 umwe ukaba wari mu biro 50 inkuru zivaho ikabarore zimenyesha ko ubwo butare bwari bupakiwe mu modoka yo mu bwoko bwa fuso ikaba yarimwo abagabo batanu muri bo hakabamwo umutama w'imyaka 61 n'umwe izo nkuru kandi zikavuga ko iyo modoka yari ivuye mu ntara za Muyinga na Kirundo ari na naho ubwo butare busanzwe bucukugwa iyo modoka rero yaciye ifatwa ikaba iri mu kigo cha komisariya y'igipolisi mu Kayanza ari naho nabo bagabo nyene bafungiwe bikavugwa ko bariko bagirirwa amadosiye kugira vuba bazoshikanwe imbere y'ubutungane aho muri Kabarore hakaba hadahengeshanywa gufatwa abantu bagira urudandaza rw'amagendo rugizwe n'ikawa ubutare n'ibifungurwa bitandukanye tukiriyo muri iyo ntara nyene abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza barahanzwe n'ikibazo c'ubuzima buzimbye bwibonekeza muri iyi minsi nk'akarorero ibijumbu vyahora bizimbutse igiciro ciyongereye kugwizwa na kabiri kuko vyasubirijwe ibigori vyo mu bwoko bwa tubura aho vyahora birimwa mu myonga n'ahandi abanyagihugu bo muri iyo ntara baremeza ko ivyo ahanini biva ku bukene bw'aho abanyagihugu barima hamwe n'abadandaza batubahiriza ibiciro bizwi n'amategeko n'inkuru tubaza Signoline Ninjimbere
akarorero gatangwa mu kwerekana ko ibiciro vyaduze mu ntara ya Kayanza n'ibijumbu muri iki gihe ku gipimo bahora badandaza ku mafaranga 500 ubu bakidandaza ku mafaranga 1000 abanyagihugu basigura ko mu bibituma ari uko batakironka aho barima hanini ngo bashobore kwimbura ibikwiye bagasigura ko nk'ibijumbo babisubirije n'ibigori vyitwa tubura aho vyahora birimwa mu myonga n'ahandi ikindi babona ko kibitera n'abadandaza bikika mukiza mu kudandaza ku biciro vyabo bitazwi n'amategeko bagasaba abategetsi kubafasha mu gucungera ibiciro iyo ntara ya Kayanza siyo yonyine uyu munsi iri muri ivyo bibazo hayibonekeza iduga ry'ibiciro ahanini bifatiye ku gaciro k'ifaranga ry'u Burundi kagenda kagabanuka ku munsi ku munsi ariko rero iyo ntara ikaba ifise n'ico yisangije kijanye no kuba ifise abantu benshi no kuvuga abantu 170,000 baba ku buringanire bwa kilometero kare 1,233 abarenga 900 bakaba baba ku kilometero kare kimwe
inzamba
hajyo inzamba tubandanye aya makuru twabateguriye abategetsi b'u Burundi bakwiye kwihutira gutorera umuti ibituma abarundi bahunga igihugu bishikirizwa n'umushingwamanza Janvier Bigirimana ni mu gihe buramatari w'intara ya Ruyigi yagendeye impunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'induta iri mu gihugu cha Tanzania ababwira ko abatazohunguka bazosanga amatongo yabo bayahaye abandi Janje Bigirimana asaba leta kureka kongereza ingorane mu zindi ikihutira nyabuna gutora umuti wotuma ubutungane bwidegenza ni mu mwumvirize
imvugo nk'iyo yo iriko igigwa n'abategetsi b'abarundi tubona yuko ari imvugo iteye isoni cyane imvugo iza gutoneka abarundi bahunze kuko nta muntu n'umwe yahunze adafise icyo ahunze ikindi twibaza nuko imwe ni imvugo ni imvugo yo gutera ubwoba mu mwanya wa mbere kugira ngo abahunze bagire ubwoba yuko ibintu byabo bigiye kunyago hama bahave biruke kugira ngo bashobore kubicunga muga twagomba twibutse abo bategetsi b'u Burundi yuko izo mpunzi ivyo bafise bihambaye bateze gukingira n'ubuzima bwabo n'umutekano w'imiryango yabo nta muntu n'umwe azokwiruka ngo agiye kumiganira amatongo azi yuko havasiga ubuzima igihe bahunga bari bazi kwa ayo matongo bayasizeho kira noneho ayo matongo yo yaranagendeka n'ibitimuka abazoyatwara ku muri bazoheza bayasubize n'izo bari bayigambere aho ubutegetsi bufata inkingo zitagira umutwe n'amaguru z'uguhotera abarundi twibaza kwiyongendo rero gutera ubwoba taza itora umuti w'ikibazo nyamukuru ikibazo kiva ku ngorane Burundi bwaciyemo cyane kuva muri 2015 aho ubutegetsi bwa CNDD bwagombye guhohotera abarundi mu gonyanga amategeko tugasaba yuko abategetsi bamenya yuko ingorane aho zihagaze ingorane zituma abarundi bahunze badahunguka ari uko ubwo butegetsi butemera yuko ubutungane bukora ari uko ubwo butegetsi butagomba guhana imbonera kure n'abandi bakorera mabe banyagihugu ubwo butegetsi buteza kumenya yuko ingorane z'umutekano ingorane zo kutubahiriza amategeko ingorane zo kutubaha ikiremwa muntu arizo ngorane umusituma izo mpunzi zidashobora guhunguka bisigura yuko icyo kibazo nicyo cyategezwa kwicarigwa nicyo bateza gushira kw'inguvu hagushira inguvu kuja gutera ubwoba impunzi ikindi cya kabiri umuntu atokwibagira kuvuga nuko nibanyaga ayo matongo ntirizoba ribayigambere ubwo butegetsi bwihagira ibintu by'abantu bahunze
ubu naho n'umwanya w'ikiganiro ku isoko mu kiganiro ku isoko cy'uno munsi dushimikira ku ngingo umukuru w'igihugu avuga ko ategekanya gufata mu ntumbero y'ukuzamura ubutunzi bw'Uburundi ku isoko mu gishikirizwa na Emile Nibasumba
ku isoko ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko ariko aritegura kugira amahera yanyegejwe mu mazu n'abantu ahinduka ibipapuro Evariste Ndayishimiye avuga kandi ko yindi nyishu yo kuzamura ubutunzi bw'igihugu ari ugusaka ayo mahera y'igihugu akayagaruza ayo majambo yavugiye mu masengesho yo ku munsi wa gatatu ahabwiye nsiguro n'abizi bijyanye n'ubutunzi inyishu ni mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa kane ntwarante mu 2023 muri ko mushikirizwa na Emile Nibasumba ndabahaye ikaze muri iki kiganiro cy'urunani rw'ibimenyesha makuru ku munsi wa gatatu niho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuga zimwe mu ngingo ategekanya gufata kugira ngo akure igihugu mu bukene hari mu masengesho yatunganijwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka ingingo ijyanye no guhindura ibipapuro amafaranga yoba nyegejwe ntibwari ubwa mbere ayivuga
mose mwasanzwe ibyo bihana bigize ibipapuro niho muzozeme niho muzokora ko niko ndagwa ibyo bihera mwitwaza nzabigira ibipapuro hasigaye hakomera yabene igihugu yazane muri banki ya serikare basha yazane mu bayikana koko munsi ni saha ntawo munzi uwo munsi ni saha hari ho uvuga ngo barafise amantene ngo muri berbe ngo bazabara bibira kabanga uwo munsi uzokoroka nk'igisuma wagiye ku isoko uzotaha muhira usagira ihera n'ibipapuro muce ngaho muce ku rugamba ko kurwanya ubutunzi bw'igihugu muce muzana iki ni iki ari we mu byono cyangwa ngira umusako kugira bihere tugira umusako ejo mukumva ngize umusako ntimuze gutanga abashinga bateka arabitoye rero ntabwo ari solution turi mu ngwano y'abantu bateye ingwano yo gutera igihugu kibigikene gufata amahera ya berbe yose bakayakurayo bakayatwara bagaca banyegeza baratugwanije batu tuzogwana abashinga bateka kizima babyeme ngiye gupaga ngiye gupaga karere amahera tegerezwa kuba amahera y'igihugu burya notisi y'iwawe yijyane muri banki Rekaze dawele kakijano tatari wali.
Uwizi vyubutunzi Chanel Girumugisha awona kuizi vyugutesha gachiro mafaranga nyegeje vidashoboka kuko benshi bayavunja mu mafaranga ya gachiro.
Nibaza yuko atanumwe abadashaka yuko ayo mafaranga aheza akagwira kuko yashize mu mazu ntabari ko aragwira, ariko baratinya kuyashyira mu rucuruzwa mu rudandazo kubera kimwe twitaro kimade za feri ameze neza. Aravuga ati je amafaranga yanje ninasha mu bucuruzi hava herayo canke ndatangura ntera imbere bice biboneka hanyuma amafaranga bace bayansindako, canke ati jewe amafaranga ninayashira mu mabanki kugira ngo data ndonke inyungu yasokere banki n'ikihari umuntu arashirayo bakarara bamenye bati naka ageze ku mafaranga ngana gucya bigace bigutera umutekano muke. Murazi bihari araza ati zana amafaranga turazi ko yafishe zahaze terera umugambwe terera igikorwa kanaka canke turakuboha ugajuje mu mutekano muke kubera ayo mafaranga. Rero bagaca baprefera kuyavunja mu mafaranga y'amadolari mu mafaranga y'agaciro bagaca babika. Nibwe ni vya bindi n'abantu bo hanze batakizana imitahe bazana umutahe bakubone ko amafaranga hama bakwirukeko.
Ku bwa Chanel Girumugisha abategetsi b'u Burundi bakwiye nyabuna gushyiraho icyuka cyiza cyo tuma ubutunzi butera imbere hakuguma basamaza abarundi.
Nibaza yuko irya mvugo ari ugusamaza abantu kugira ngo abantu bose bumve bati bwa bundi abarongozi dusigaye dufise bari ku murongo kuko uravye ivyo bariko baravuga ni ibintu bizima. Wowe uvuga uti ku mugaragaro umuntu yivye amahera ngo ni yombo kingwa gende ngo yashire kuri banki kuri konti ini ngo azoba babari umengo ibintu bijanye no kwiba kubera byabaye ingeso umengo ntakosa ririmwo. Aho kuvuga ati ahubwo reka tubafate amafaranga asubizwe mu kigega cha leta hanyuma twishimikije amategeko tubahane kugira ngo nabandi babonegweho. Muramaze kubona niyo bagize bati reka dutangure twiruke ku bantu bagize ubunyonyezi bigaragara bafata bato, ariko babandi twese twumva ntibabubahuke bahereye kuri barya na ba bato ntibokubahuka ntacyo bokora kuko acabona ati ahantu nanaka yafashwe je nije bosiga.
Muri gitugutu mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ikigega cy'isi FMI cyasohoye icyegeranyo cyerekana ko Burundi ari igihugu gikenye kurusha ibindi ku isi aho umunyagihugu abeshwaho n'amafaranga adashika idolari rimwe ku munsi. Aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko kigarukiye. Mwari kumwe na Emile Nibasumba ndabakengurukiye ngira ko ndabike banura naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Mu gusozera aya makuru tubabwira yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye yanditswe ku Burundi ayuno munsi tuyasomegwa na Eddie Claude nini nahazwe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaza mwese muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri Nondwi. Tatangurire ku kimenyeshamakuru iwacu cyandika ko ihohoterwa riri mu miryango y'abubakanye byabaye ndanse muri komine Ntega mu kiringo cy'umwaka. Abakenyezi batanu barishwe no kuvuga kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2022 gushika mu kwa mbere k'umwaka w'2023 nk'uko bishikirizwa na Pierre Claver Mbanzabugabo ni musitanteri wa komine Ntega. Ukutumvikana mu miryango niyo ntandaro ya byose ngo ikimaze kwibonekeza nk'uko abagabo bose bishe abakenyezi babo bari bafise abandi bagore bo ku ruhande. Ikindi biva ko ngo ni ukutumvikana hagati y'abubakanye iyo hagize ushaka kugurisha imwe mu mitungo yabo, ibindi biza gukomera iyo hagize uwanka uwundi ashatse kugurisha itongo. Izo ngorane ziratuma abubakanye bicana. Kuri ibyo byose rero umusitanteri wa komine Ntega yaharuye ingo zishika 70 mu komine yiwe zishobora kugira ingorane zo kubana nabi mu bubakanye, ari nacyo gituma asaba kurunswa abahinga bo kwigisha abanyagihugu arongoye kubana neza mu ngo zabo. Tubandanye na SOS Media cyanditse ku biciro byabaye umurengera mu mpunzi zo mu kambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda. Mu kiringo kitarenga amezi atanu ibiciro by'ibifungurwa byaduze ku nshuro zibiri. Ikiro cy'ibiharage cyavuye ku mafaranga 650 kije ku mafaranga 1,300. Ikiro cy'ibitoke kigeze ku 400 mu gihe cyahora ku 200. Nicyo kimwe n'ibindi bidandazwa byandwa ku mituri. aho ni nk'ibijumbu imyumbati imboga n'ibindi ibiciro byabyo byagwijwe na kabiri ifu y'imyumbati n'ibigori ntivyasigaye inyuma kubera ubuzima bwazinze igisata cawo ni kijejwe ibifungurwa pam cyaradugije agafashanyo kudufaranga gifashisha impunzi buri kwezi ako nako kavuye ku 7000 kaja ku 10000 kuri umwe muri bantu nikora tuyaruye mu madorari y'abanyamerika yavuye ku madorari 7 aja ku madorari 10 kwari ku rugero rwo hagati yavuye ku 3500 aja ku 5000 ariko rero impunzi zivuga ko kadakwiye makuru yandutwe n'imenyesha makuru cy'abandanye na Burundi Echo cyandika ko iterambere ry'u Burundi rikiri inyuma nk'ibirenge cegeranyo casohowe n'ibanki ya Afrika ijejwe iterambere BAD casohotse mu mwaka uheze 2022 cashize u Burundi ku rutonde rwa 51 ku bihugu 52 bya Afrika byakorewe ko amatohoza ku bwa Burundi Echo. U Burundi ntibigeze gutera intawe kuva mu 2010 2016 no 2017 u Burundi bwari mu kibanza cha 50 kuri 52 mu mwaka wa 2018 bwarataye ikibanza buca gukurikira igihugu cha nyuma aricyo Gambia nkuko bimenyeshwa n'ico kimenyesha makuru. Rero niho tugarukije amakuru yanditwe n'imenyesha makuru bari kumuna ID Claude Nazwe nka ndayifurije umunsi mwiza naho butaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakoze na ID Claude ni nahazwe ni nangaha duce dusozera amakuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye. Josine Kaze nabashikirije ndabifurije kuranirwa mu banyi no mu byanyu naho ubutaha.